kumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nchuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Niwa mwenye w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu. Mbega ingwara ya trisomie 21 iramenyerewe aho muherereye mu kibano. Ni ingwara itamenyerewe cyane ariko abaganga n'abavura ibijyanye n'inyifato abo bita abapsikologe bavuga ko iyo ngwara atari agasesesha rumuri ni ukuvuga irabaho bamwe mu bavyeyi bakaba banyegeza abana babo bayigwaye mu mazu kubw'amasoni no gutinya ko abana babo bakumigwa. Abamaze kujijuka baratwara abana babo mu bigo vyagenewe kuvura abo bana kandi barashima intahe ko bene ivyo bigo bibafasha cane. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turaganira n'umwe mu bakenyezi batanguje ikigo Ni d'amour akaba kandi afise umwana agendana n'iyo ngwara ya trisomie 21. Turaganira kandi n'umuganga akurikiranira hafi abana bagwaye iyo ngwara aho batumiriye baraza kudufasha gusigura byinshi kuri iyo ngwara mu ntumbere gufasha abafise ibibazo byo kudatahura neza trisomie 21 no kugira bamenye uko boyihanganira mu miryango no mu kibano muri rusange. Tuhamagarire nkuko bisanzwe ku rubuga rwacu rwa Facebook aho mushobora gushira amanimero yanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo canke ibyiyumviro. Adresse yacu ni VOA radio yacu ni ku rubuga rwa Facebook. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igira hirya ariko mata. Nk'inyegera ariko. Aba nyabwo ngongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe ndubibuko.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda banashaka kuri wacu rusangi. Uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emiye kwe tu ni bugo.
Rekada.
Ndiye bugo.
Ngo wiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi. Ya pa. Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Fumuyendo mayendo fayendo nane. Oy, mirimai.
Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuri uno munsi yerekeye amagara y'abantu. Turaganira ku ndwara bita mu Gifaransa trisomie 21. Abaganga n'abavura ibijanye n'inyifato, kuvuga abapsikologi, bavuga ko iyo ndwara ataragaseseshwa muri irabaho. Bamwe mu bavyeyi bakaba banyegeza abana babo bayigwaye mu mazu kubwa amasoni no gutinya ko abana babo bakumirwa, ariko bamaze kujijuka baratwara abana babo mu bigo by'abagenewe canke amasantre atandukanye yo kugira ngo babavure. Abatari bake barashima intahe ko benayo mavuriro bene ivyo bigo bibafasha cane. Rero mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi turaganira n'umwe mu bakenyezi batanguje ikigo Need d'amour mu Burundi. Twongere tuganire n'umuganga akurikiranira hafi abana bagwaye indwara n'indwara zisanzwe z'abana muri rusange, akaba kandi yaranonosoye ivyerekeye ingaburo zibereye, no kuvuga nutrition. Ubu rero akaba ari Dr P mu gihugu cy'u Burundi. Turi kumwe ku murongo wa telefone, ndabwiye ko twamaze kumuronka, ariko Madame Gregoni ndi kuri yo ntituramuronka ku murongo wa telefone. Ariko tutarandiriye ka twakire abatumire bacu duhereye kuri Dr P. Ikaze neza Dr mu kiganiro muri isanga. Muganga, turumva ko umwanya wawe ari muke cyane, ariko mu kanya gato tuzaba tugufise uradufasha gutahura iyi ndwara uko imeze, ingene ibimeze muri rusange ku babyeyi batayitahura cyangwa ku batanayizi. Ni indwara imeze gute?
Iyo ndwara ya trisomi 21 cyane bavuga trisomi 21 ni indwara umwana avukana. Indwara umuntu avukana kandi ntacu umuntu yokora mu isanzwe kugira ngo ayikingire, kukubera kuvuga ko ari nk'igifita kiza. Igifita kiza mu gihe urubuto rw'umugabo n'urubuto rw'umugore biba bihuye, ni kuvuga yuko mu isanzwe umuntu birangora kuvuga mu Kirundi iyo umuntu agizwe n'amakromozome 46, ni kuvuga 23 aza kwa mama, 23 akava kwa papa. Rero iyo bihuye umuntu ashagira 46. Rero bakoze trisomi 21 canke trisomi 21 navuga habaye igisida kuri kromosome ya 21 aho zobaye zibiri yo kwa papa na mama wiwe zikaca ziba zitatu, urumva ziba zibaye zitatu trisomi 21 navuga amakrosome atatu kuri ku nimero ya 21 niho rero bica bibabipfa rero umuntu akisangamo ntawubisegura umuntu atabishaka kandi naho ikintu biva ko kirimirinya ni uko ari indwara tukunda kubona iba mu gihe umupfasoni ashobora kuba asamira afite imyaka ikiraba miremire ariko rero abantu rero tuvuga ariko imyaka 20 ni ukuvuga nk'umuntu upfasoni asamira afite imyaka irenga 35 afite amahirwe afite sinova kora amahirwe afite ingaruka mbi z'uko ashobora kubyara umwana afite iyo ngwara ya trisomy 20 ubaho mu nyumve neza birashobora gushika n'ufite imyaka mikeya 33 mugabo ingwara iboneka uko umubyeyi agenda arakura nk'umubyeyi afite 20 nk'ababyeyi yicyana ndaguha akarorero bafite imyaka 50 bafite mubabyeyi ibyigwa byavuzwe mu babyeyi yicyana b'abadame bashobora kuronka 15 ku ijana ni ukuvuga 15 ni benshi hashobora kubonekamo abana 15 bavuka bafite iyo ndwara urumva ko ari benshi abana 15 ku ijana ariko turabye nk'abapfasoni bafite imyaka mikenya ndaguha akarero nk'imyaka 30 uvuga 30 imyaka ku myaka 30 ni ukuvuga ni munsi ya yari mu kwicana stadire ubu twavuga 0.1 cyangwa ingene ngo bivuga mu kirundi mugabo ni munsi ubwo ni indwara iduka uko imyaka y'abapfasoni iduka icyo gituma mbere ari byiza yuko abantu b'abapfasoni bokubaka bishobotse bakiri bato nagomba rero kubavuga iyo ndwara kugira bayumve ingene ipfa ingene ibaho ingene indwara indwara umwana avukana hanyuma rero iyo ndwara imaze kubona umwana amaze kuvuka iyo agisida yarabaye aca agira rero ibimenyetso byinshi bitandukanye
ego ni ukuvuga muri make tugerageje gushyiramo insiguro muri bimwe mu byo waduhaye wavuze nk'amakromosome tugerageje kuyasigura nko mu kirundi ni mu bisanzwe ni nk'ibigize ubugingo bwa kiremwa muntu biri mu maraso yiwe mu bugingo bwiwe biba bitagenze neza iyo ariko iyo umugabo n'umugore haba habaye igisida
urubuto rw'umugabo n'urubuto rw'umukobwa biriko biraterana ngo bigire umwana mu majambo akenshi
twagerageje gushyira ifoto ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira ngo abantu babone nk'umwana aba yavutse ayifise ingene bameze ariko dusigurire nko ku mubiri benshi baza bameze gute ni hehe hakarigwa cyane ku gihimba cy'umubiri kugira ngo umenye yuko uyo mwana ayifise
iyo umwana tutwe nk'aho nkorera ku bitaro nsaza nkoreramo turaraba abana bakivuka ni ukuvuga iyo umwana akivuka turaraba ko iyo ndwara ayifise ni ukuvuga umwana afise iyo ndwara cyangwa afise ubwo bumuga umuravye mu maso hiwe hafise ukuntu hasa ubwa mbere uravye nk'umutwe wiwe usanga afise umutwe muto ugereranije n'iyindi mitwe y'abandi bana bameze neza nihanganiye kukimenyetso ni byinshi ariko ndagerageza mvuge bikenya kandi biboneka umutwe usanga ari mutoya n'igihe bakuze bagiye abana uca usanga bafite agatwe usanga ari gatoya urabye ku wundi mwana bangana hanyuma urashobora gusanga izosi riba rigufi ugasanga izosi umengo rirateranye umutwe ugasanga urateranye n'ibitugu ikindi mu maso umuravye urabona ko amaso ari kure na kure ni ukuvuga amenga amaso ari mu misaya ni ukuvuga icyo twavuga upimye ukaraba hirya icyo n'irindi riri usanga ari harehare ugereranyije n'uwundi mwana ikindi nacyo urashobora amazuru y'uyu mwana aruguruye ngo ni nk'akurya ugomba gushyira muri pirise cyangwa telefone utuzuru tube turuguruye bavuga mu kirundi ngo amazuru aratomoye hanyuma ikindi kindi novuga yuko uyu mwana amatwi yiwe usanga ari nko mu muhogo aramanutse usanga amatwi y'umwana aratumbereye cyangwa arasumba ufashe nk'umurongo ugaca uvuye ku kisho ukikama ni ukuvuga usanga ushatse ku gutwi
mugabo kwina abana nabo ufasha karongo ugafata karongo ugacira gakitse gatumbereye utusanga gutwi kurepfo amasubira nko mu izosi no kuvuga yuko mu gifaransa mbere bavuga ngo ni ngoni oreta implante ehe mugabo mu gifaransa tuva kwa ma ama arsena amanitse ifu mu izosi ikindi ikindi uri kuraraba ururimi rwiwe umwasomitse usanga si ururimi runini ninya uravye n'urundi rugukereranje n'ururimi kw'abandi bana ikindi nacyo uravye muho ya utasamitse ukarara mu kanwa haranogoye umenga uteranyigirika kuma haranogoye hariya akanogo ariko mu bandi bana usanga amo tuvuga muri kare ibintu rero byo bishize kwa muganga usanga bikoreshwa mu gisaka mu kirombe uravye ngaha mu kanwa haruguru aha kamerera nk'amenyo urabona yuko hari akanogo ikindi nacyo ndacabandanya ikindi nacyo umuntu akenshi uwo mwana akivuka uguma wuguruye bisa n'umupepe umunwa yiwitegeza kugara agahemera mu mazuru mugabo dusanga wuguruye ibyo rero umwana akivuka nibyo bimenyetso biranga ariko ikindi kimenyetso iyo ufashe nk'uyo mwana utukiro turamupima usanga imitsi yiwe atanguvu irimwo n'ugutwi n'ukuguru urashobora kugufata ikirenge ukagishyira ku gutwi vyoroshe no kuvuga yuko umengo iyo umwana anonotse cyane birenze adoha icyo bita itere laxite rigamante mu gifaransa mugabo abanonotse birenze ariko hanini turaba mu maso amazuru utunwa ukaraba gatumene kameze ukaraba amakisho ukaraba n'amatwi ibyo n'ibimenyetso bitabereshe bikwereka ko umwana ikibazo cya trisomy 21.
Murakoze cyane muganga. Mbere ko tubarekura
amaze gukura amaze gukura naho hariho ibindi bimenyetso usanga umwana afise ibitoki binini intoki nini cyane intoki nini ikiganza cyiwe usanga intoki ari nini kandi intoki ari ngufiye hanyuma ikindi usanga umubiri wiwe wumye urumye cyane nawe musika amavuta ntamufata hanyuma n'abana bafite ingorane zo kuguma izosi izoferateva izosi ryagumye ku mezi abiri rishari kuma ku mezi atandatu yicaye ku mezi atandatu umusore umwana yicaye ku mezi atandatu umwana yicaye ku mwaka kugenda ugasanga umwana atambuka ku mwaka agaca atangura gutambuka ku myaka ibiri ibyo rero n'ibimenyetso abo bana dusanga bafise kandi biteye ikibazo urabye uyo mwana uri kuramupimaho abana benshi usanga bashize na bindi bintu bavuga ngo afite umutima utugaye uri kuramwumviriza ukumva yuko afite ibimenyetso ufite umutima utugaye mu gifaransa bamwe bayita ngo ni malformation cardiaque hanyuma n'ikindi muravye mu nda umwana urashobora usanga afise kimwe bavuga ngo ni igicondo umukondo umukuri wala umukuri ariko abana bose bafite umukuri bafite trisomy 21.
Muganga mbere ko tukurekura wakumbura udukundire umunywanyi w'ishuri rya Amerika ari ku murongo wa telefone yifuza kukubaza ikibazo dufise Louis ikaze
ni
ego Louis ikaze mu kiganiro muri sanga
ito murakoze ego kuno munakanda wa telefone ndi mu Burundi ikibazo barise kuri iyo trisomy 21 egoye ne ibijyanye n'ifato yo mu kibano psikolojikma benshi baratinya kuba bobigaragaza ikibazo nari mfite rero kugira ababyeyi bisanzure imbere y'abana babo ko ari indwara ibaho ariko ndabaza nta masantre de prise en charge cyane asanyine abasosiyare ashobora kuba ariho ariko arabafasha ikindi kibazo kiza cya kabiri narageza amahirwe ndika amafi gatoya nashaka kuba nomenya kubera sinzi niba ejo rihari ubuhunya kuno munota nshaka kuba nomenya eske nta tretema ihari nta muti uriho waba siyantifike cyane reka ndanayite y'ikirundi kubera nayo ndazi yuko ikora.
Ego Luigi dufisa mahigo ko turafise madame Grigoni ndi kuri yo aza kudufasha kubijanye n'amasantre mu gihugu cy'u Burundi ariko muganga aratugira kumbure vya traitement umuti wo buhari ibifasha mu kuvura abo bana abari bihe muganga.
Musanzwe abo bana ko mbara mpanura abavyeyi abo bana n'abana bateza kuregwa nk'abandi bana kuko musanzwe umwana wese ara be washaka abo bana bafite ni abana bafite ndo basumije abandi bana n'abana basurukundo barasurukundo cyane kose barasurukundo bimwe ntogira ngene ndabikubwira nabe rero abo bana batezwa kuregwa nk'abandi bana bakagenda mu ishuri mukaga mu ishuri n'icyo ubwenge ntibuzoba bukwijana kwijana mukaga barasubwenge hari abasanga basubwenge 80% turavye n'abandi bana badafite ikibazo mwana yari afise 80% y'ubwenge kandi imana arashobora gukora ibindi bikorwa bitari bikenye mugabo aba bose bafite ubwenge buke aho usanga bafite ubwenge bushika kuri 30% mugabo umwana wese ateza gufatwa neza ni ukuvuga twebwe dukorana n'abantu bose abantu twuvuga bagize psikoloji y'abana abantu bagorora abana kuko abo bana barakenera ko bagorora kubera bateba bateba guhaguruka kwicara canke turasaba bakabagorora bakatwara mu irerero bakabagorora uko niko bavugwa hanyuma umwana agashobora kugira inguvu agatambuka abateze kuvuga turasaba yuko hari abantu bigisha abana kuvuga bakabigisha kuvuga hanyuma iyo bagwaye turabavura kuko kenshi barakunda kugira utugwara usanga bagira za ngwara z'ibyuririzi bavona ama infection cyangwa ugasanga barakunda gukama amaraso cyangwa bakabyuha cyane turagerageza yabyibuha rwose turagerageza kubwira umubyeyi ingene ashobora kumugaburira ntabyibuhe rwose cyane afise indwara turabavura tukabaha imiti mugabo cyane cyane twe icyo dushyigikira ko dushyira kugira ngo babarebe neza umubyeyi ntaca avuga ngo ni umwana wo guheba ngo ni umwana wo guta ngo ni ikimuga oya jene naramaze kubona hariho abantu bakura bagapfa ugasanga barakora utuntu tw'imyuga bakabarira bagakora mu mafu hamwe muri sekretaria bagasohora impapuro n'abana n'abana basize ibyo bashoboye rero icyo twebwe tuvuga jeje ndababonye ngira ababyeyi ko bashyira mu ishuri ry'abana bafite ugorane kukubera barashobora kwiga mugabo bakiga mu mashuri yabo bakabagorora n'abavuga ngo n'ibyakine bakabigisha ingene bavuga hanyuma bakaraba ko tugacunga ko atangwara zabateye hari aho usanga indwara z'ubuhumyi abaganga b'amaso bakadufasha ni ukuvuga mu majambo makenya ni umwana akurikiranwa nk'abandi bana nubwo ukundi akudahuga ari gukarirwa n'indwara ariko cyane cyane ni umwana ategerezwa kwiga mu ishuri ku byo ashoboye macamo makenya nico
urakoze cyane rwose muganga kuba ufashe kanya kugira ngo bane natwe none impanuro za nyuma nk'umuganga uha abavyeyi canke abari mu kibano muri make kugira ngo bita abana ku buryo bwo kubavuza uwo bahize impanuro haba ari ukuntu babafungurira haba ari ukuntu babitaho imiti babaha impanuro za nyuma uzobukoze
impanuro za nyuma naha abo bavyeyi nuko abana batobanyegeza bwa mbere na mbere hanyuma bagwaye ntibavuge ngo n'abana bo kwikura ko bagwaye bakabazana kwa muganga twe tuje tubaga tukabavura hanyuma bakabigisha bakabashyira mu ishuri bakiga cyane cyane amashuri y'imyuga ubwira gatatu icyo nagomba kuvuga yuko ababyeyi batotana kw'ibirati ari usanga mu muryango bafise umwana umwe afite tirizomi imaze kubona umuryango ufise abana babiri bakurikirana ntibatane kw'ibirake ngo ni we yazanye ingorane ngo ni we yazanye ingorane oya ni imana iba yakoze kandi iby'imana ikoze bakaza kubifata uko nyene ariko imana iha umuntu itabonye icyo bizovamo ni ukuvuga rero ibyo ni byo narangiriza ku mbuga nk'icyo kubafungurira niyo mwana abyibuha rwose abyibuha rwose bagerageza kutabaha ibintu bibyibusha cyane cyane nk'ibintu birimo amasukari haba usanga bahinga isukari byinshi cyangwa ugasanga bahinga birimo ibinure rwose bogerageza iyo umwana babona byibuha rwose kuko nabyo bitera ingaruka mbi abakegerwa tukabigisha intebe bashobora kubafungurira indyo zikwiye kandi zibereye zituma umwana akura neza
Murakoze cyane gose uyu ni docteur Nibirangije pediatre umuganga akurikiranira abana akaba cyane cyane akurikiranira muri kintu gihe abana bagwaye indwara ya trisomie 21 muganga akaba akorera mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura urakoze cyane muganga turagushimiye
Nama murakoze turashimiye
Reka rero tubandanye ikiganiro muri isanga twababwiye yuko dufise amahirwe yuko badufise nk'umutumire Madame Gregoni akaba ari umwe mu bakenyezi batunganyije babuguruye ikigo gifasha abana bagwaye trisomie 21 ikigo citwa Need d'amour umufasi ni Gregoni Ndikuriyo numwe mu batangurije ico kigo turi kumwe ku murongo wa telefone Madame Ndikuriyo ikaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane kunyakira
Namwe murakoze gufata akanya ko kuganira natwe turabandanya ku murongo wa telefone abanywanyi biradijwe ijya Amerika baraza kutubaza ibibazo bashikiriza ivyumviro ariko mbere na mbere reka twumve vyinshi vyerekeye iki kigo canyu mwatanguje twumva ko ari kimwe mu bigo bike cyane bihari mu gihugu cy'u Burundi tukumva kandi ko umufise n'umwana agendana n'ingwara bikaza kudufasha kumva ingene mu mwitayeho ingene muhanura abandi bavyeyi kwitaho abana bafise trisomie 21 tubwire iki kigo cha Need d'amour gitunganijwe gute
ikigo cha Need d'amour no kivuga kumbure guhera mu ntango cabaye iciyumviro cabakenyezi ba Kenya barimo nyene babiri basabana bafite ubwo bumuga kuko twabona ingene bigoye duhereye kuko twari dufite mu miryango ingene bigoye gufasha abo bana ingene kandi abo bana nabo baba bakeneye byinshi baba bakeneye kuja habona baba bakeneye kwiga ibitandukanye baba banakeneye no kubona ko hariho abandi bameze nk'abo ibyo bikaja bikabatera intege bikabakomeza ntibabe abana bakumiriwe gusa intumbero rero iyo ari iyo mu ntango ariko kandi tukagomba no kubungura ubumenyi kuko naho batoba abana bokwiga ibiharuro n'igifaransa nk'uko tubimenyereye n'abana bafite ibyo bazi n'abana umenye cazi neza ico akunda ukakimufashamwo giheza kikamufasha gukura neza giheza kikamufasha ndetse twizigira yuko bokuramwo nico bateza imbere nico batuma bibeshaho intumbero nyamukuru rero yari iyo gufasha abo bana gufasha imiryango bavukamwo kubungura mu bumenyi kubereka yuko hari abantu babitayeho by'ukuri
none muri icyo kigo muri kano kanya mufise abana bangahe mufasha
muri icyo kigo dufise twatanguye dufise bake twatanguye dufise nk'abana indwi ariko ubu turashyitse kuri 20
ego twumvise muganga yatubwiye ati aba bana barafise ubwenge ariko bafise ubwenge kuri 80% barashoboye ibintu byinshi ariko kandi barafise ikintu bisangije barakundana cyane n'abana bafise urukundo rudasanzwe mbega uvyo mubibona gute mubyitaho gute kugira ngo ubwo rukundo bafise bashobore kurukorera ko mu gukora ibintu haba ari mu kibano n'ahandi ubwo rukundo biba bimeze gute muri rusange
mukuri bafise urukundo rwinshi cyane mvuze nko kuwanje kuko niwe nzi gusumba abandi n'umunyagishika cyane n'umuntu akunda kuzimana n'umuntu akunda kumenya amakuru y'inshuti n'ababanyi azi n'umuntu abaza mbega na karakomeye ko tutamuherutse bagira urukundo rwinshi cyane niyo baramukanya arakuramutsa akakwirekurira kukumva ko igishikari cyose by'ukuri rero iyo ngabire iruta izindi mbona Imana yabahaye iyo nabo batayironse urumva baca bakomereka umuntu akundana nk'uko abakwiye ko nabo bamukunda kandi nico abakeneye rero ikibazo ni uko muri sosiyete ndetse duhereye no mu miryango bavukamwo umwana w'ikimuga harahumenga bomukumira harahumenga bomusiga hanti yo basohotse harahumenga ntibomujana mu manzi zitumara mu gisagara ibyo byose bikamutera kwigana ngo kwigunga kandi no kubabuze gwa rukundo rwinshi nawe agomba guha abandi no muri sosiyete nyene ugasanga baragira uko bamuraba bakamugira ko komantere bakamutunga urutoki ibyo byose bikaba ibintu bikomeretse umwana rero nk'abantu Imana yahaye impano idasanzwe y'urukundo natwe abandi bakomeye niko navuga twari dukwiye kugira inguvu nyinshi kugira ngo tubakunde nabo baronke urukundo ruza ruhura n'ubwo badukunda.
Ego twumvise ko nk'abatabizi cyangwa abatarababona cyangwa abatarahura nabo ngo babone ingene baba basa baba batandukanye n'abandi amaso yabo amatwi cyangwa ururimi ku munwa usanga batandukanye gato rero mu kibano nk'uko bivuze barakumigwa murabigisha none kwishura nk'iyo barabwe cyane cyangwa nk'iyo bavuzwe hari ukuntu muri ico kigo mubigisha ibijanye n'inyifato muri ico gihe iyo bibaye abapsikologe abaganga muba mufise ibyo bintu barabibaganiriza barabitahura
igo cyane n'ikintu gikuru cyo kubanza kubabwira ko n'ibyo ngorane za mbere bagira bari bakwiye kuba accepte aho bashitse hose. Ico kigo cyacu caje kimaze umwanya munini kandi ntigisanze ibindi bigo byinshi ukuvuga ko muri abo bana hari abatanguye mu mashuri asanzwe ayo mashuri asanzwe ugasanga ari na nyabigisha ababigisha ntibabatahura ari nyabana bari kumwe barabazomera niko bakunze kubivuga barabacokoza barabatwenga ukaca usanga rero birabababaje cyane icyo nicyo dutangura kubasigurira ukamubwira ko umukunda ukamubwira ko ari umuntu nk'abandi ukamubwira ko ari mwiza ukamuha udukorwa kanaka gukorera bigaca bituma nawe rero yuzura muri we akiyumva niyumve yo kwigunga mu by'ukuri nicyo abantu bari bakwiye guhera ko cyane cyane mu miryango iwabo kubereka urukundo kubaha ikibanza gikwiye bakabona gushika muri sosiyete ariko mu muryango bavukamo hoho babafashe neza nk'uko bitegerezwa nyine.
Murakoze cyane. Turafise ku murongo wa telefoni umunyawanyu w'ishwi rya Amerika. Turagushimiye cyane Edouard kwihangana ku murongo. Kaze neza ikibazo cyangwa icyumviro. Hello Edouard. Edouard uratwumva?
Ewe ndabumva.
Amahoro neza.
Amahoro cyane.
Kaze neza ikibazo cyangwa icyumviro.
Ego cyambere cyo ntanguye kwitengurukira iradiyo kuko icyiyumviro yatwiyumviye ko nka twebye ino nga mwabonye mesaje narungitse yuko twese mudaciye nko ku murongo jewe byinshi ndabyumva nciye mumanje ku ntelefone kuri iyi nomero iki cyambere cyo ndabaye ndabashimira cyane kandi iradiyo nkunda cyane ibibazo cy'iyumviro cyo mutumvikane ino si mwebwe mwabikoze sanga ari ibintu.
Murakoze cyane kudutahura.
Murakoze cyane. Icyumviro bijyanye niwe mubyeyi yatanguje icyo kigo jewe kweri ndamushimiye cyane icyo cyiyumviro yaba mu Burundi twoge turacyiyumvira ko turi benshi abona byabaye byiza cyane ndamushimiye.
Murakoze cyane Edouard. Ego tugarutse ku mutumire wacu madame Ndikuriyo. Iki kigo boba bakizi cyane mu Burundi ni kigo gishasha mwatanguye ryari? Mbega muragerageza kuja nko mu gihugu hagati kugira ngo murabe abana babayo boba bafite ingwara kugira ngo nabo nyine bashobore kugira amahirwe yo kwitabwaho mu kigo nk'iki ciwanyu?
Iki kigo ni gishasha cyane nta myaka itatu kirakwiza urumva dusa naho tuvutse natwe ubwacu turacyirondera hakenerwa byinshi by'ukuri ku bw'abo bana gushika mu gihugu hagati turagifitiye umugambi cyane muntu mbere y'ibikorwa twifuza gukora no gushikako ko twifuza ko ta mwana afise ubwo bumuga yo kugira kunyegezwa twifuza ko ata mwana yomeregwa nabi turumva ijwi ryacu ryoshika mu gihugu kugira ngo ahari umwana ameze gutyo yoba amerewe nabi bamushira habona bamukunde kandi natwe turasaba Imana kudukuza kugira ngo twaguke kumbure turonge n'ayandi macentre hagati mu gihugu ibyo turabifise nk'icyumviro kandi nk'umugambi turiko turasengera kwizigira yuko Imana izobidushitsako.
Ego abana bamaze kuza ku kigo cyanyu nibiki ibintu bashobora kwitegaho haba ari inyigisho haba ari kugaburirwa haba ari kurazwa mu kigo ibyo mubafashisha nibi
icya mbere nuko ababyeyi bafite abana nk'abo batahura ko kubajyana aho babafasha ari ikintu cyiza cyane hanyuma igikurikira ni abana nyine wumva batishoboje byinshi barakeneye ubaherekeza mu bwiherero barakeneye ubabwira ati cangaha icyo muganga mbisimenga ntiyashyitse ko nuko uko bakura bagenda baragira n'ibibazo by'amaso abatari bake rero n'abana bafashwa mu kintu cyose gikuri uramwereka icara ha hageze gufungura uramwereka ifate gutya hageze kujya mu bwiherero uramwereka bigenda gutya utundu twinshi nyine two mu buzima busanzwe mu kubaho k'umuntu uwo ari we wese bobo yaba imyaka mike cyangwa ikuze hariho benshi batabyishoboza bakeneye nyine ubaba hafi akabibakorera mu rukundo.
Uko bagenda barakura niko bagenda baramenyera bagatahura ikibazo cyabo canke ni ikibazo cyo kutibuka nk'ibyo muba mwarabigishije haba ari kuja mu mwiherero haba ari gufungura iyo mugiye murabibigisha barateba bagatahura canke harimo ibibazo mu bwonko bituma hari ibyo mubigisha batagenda baribuka
urumva naho bafite prisonnier 21 borotse hariho bamwe kumbure baba baciye ubwenge gusumba abandi niko novuga hari ababitebamwo bakabyiga bikabagora bigateba ariko hari abandi bagenda by'ukuri barahinduka neza ukabona ko ashobora kwiyuhagira ukabona ko ashobora kumenya ko imbuzi w'icafu akagomba kuyihindura ukabona ko hari byinshi bigenda birahinduka yego bafashijwe ubuzima bwabo burahinduka nibyo ntitwobaronderamo aba universitaire ngo tubaronderemo abaganga tubaronderemo abantu b'ibikorwa bikomeye sosiyete ikeneye ariko kubaho kwabo kurahinduka neza kandi wanagomba bakanagira n'ikimazi aho babaye mu byo bashobora nyine
rumvikana ego gufashwa ni ikintu gikomeye cyane ku bana nk'aba bakaba bafise abantu baba hafi buri gihe. Tubandanye ku murongo wa telefone turafise abandi banywanyi ku murongo bifuza guterera turafise Norbert uraho neza
uraho neza murakomeye
amahoro. Ikibazo cyangwa icyumviro kuri iyi ndwara ya trisomie 21 wari uyimenyereye uhora uyumva?
Yego njye ni na bwo bwa mbere nari nyumvishe kuko wenda mu Rwanda ntabwo nzi ngo bimeze gutya na gutya na bumenyi nari mbifiteho njyewe ariko mbere na mbere dushimire uwo mubyeyi wabashije gushinga icyo kigo kandi akaba afite n'umwana ufite ubwo bumuga se cyangwa se ubwo burwayi bakaba babasha kumwitaho cyangwa se n'abana yabashije guhuriza hamwe muri icyo kigo bakaba abafasha kugira ngo mumenye bizafashe mu bihe bizaza. Ariko se nibaza niba yarashinze icyo kigo leta y'i Burundi hari ikintu yenda yaba yaramuguye mu ntege ese baravugwa bagakira cyangwa se iyo miti kuyibonera ubushobozi birakunda ese abandi babyeyi b'i Burundi hari aho yenda yaba afatanya n'inzego z'ibanze kugira ngo wenda be babazana mu murongo nkagira nise ubuvuzi bahabwa babona hari ikintu bubafasha ndumva wenda namunanije yaba aribyo ariko nkatanga n'impanuro ku babyeyi b'abarundi baba bafite abana babagaragariza urukundo kandi babashyira ahagaragara n'abana n'abandi.
Murakoze cyane Norbert, turagushimiye ku ntererano n'ibibazo. Reka kumbure madame Ndikuriyo adufashe niba leta ifise uruhara mu byo muri kumunagerageza gukora kuko nkuko mayivuze ni imyaka itatu n'imike ariko kumbure ko ari kimwe mu bigo bike cyane canke cyonyine kiri mu Burundi mwa mukorana gute na leta bwa bari muri ibi bikorwa nabo nyene canke barabafasha mu byo muri
leta kuri yadukoreye ni kutwemera ngo dukorere ku mugaragaro dukorere mu burenganzira nyine bw'amategeko y'igihugu ibisigaye nk'aho turi bashasha turakomeza kubatera akamo turakomeza kubasaba ngo batube hafi badufashe batubwire n'inama umwana agomba badufashirize abigisha bafasha abo bana babungura ubumenyi no mu bikoresho bikenerwa usanga birengeye ubwo bushobozi bw'abo babyeyi bakenyi bazi icyo cyumviro turakomeza nyine gusaba leta kugira ngo itube hafi muri byose igomwe kandi turizeye ko bariko barabidukorera.
Mu bibazo vya Norbert arabaza niba abavyeyi nabo nyene hari ico mubafasha kuko kumbure ni ibintu biba bitoroshe umuvyeyi aronse umwana afise iki kibazo akategerezwa guhindura bimwe bimwe mu bijanye n'ubuzima bwo mu muryango kugira ngo umwana bamwiteho neza. Hoba hari ubufasha bw'abavyeyi haba ari abapsikologe babafasha mu bijanye n'inyifato zabo kugira ngo nabo nyene bite haba bana neza nabo nyine atari bo bantu babakumira canke batabitayeho neza.
Ikintu cyane ico novuga ngo ni n'umushinge kuko umwana yiriwe muri santre hanyuma agataha muhira akabaho mu binyuranye n'ingene yiriwe ivyo bavyiza muri iyo santre turahafise abapsikologe babiri kandi n'abamama abamama rero ngira ngo nyine hari ibyo bitandukanye gutyo umupsikologe w'umumama n'umupsikologe w'umupapa araho biba bitandukanye rero turabonana nabo babyeyi kenshi tukabaganiriza tukababwira uko twabonye abana babo tukagira nabo nyine n'ibibazo tubabajije byo mu birange n'umwana abayeho hanyuma aricyo dukwiye guhanurana aricyo dukwiye kuja inama aricyo dukwiye kubasaba gukosora tukabibasaba kandi ndatubera byiza bica bibamagiriranije.
Byoba bisaba uburyo ababyeyi barakenera uburyo kugira ngo bashobore kuza nabo nyine kubitura gukoresha abaganga abapsikologe bisaba uburyo birasaba amafaranga
oya nta mafaranga bisaba by'ukuri ariko ababyeyi turiko turakorana n'ababyeyi b'abana dufite muri santa abo bandi babyeyi batabazanye kumbure ntibanabimenye cyangwa sindabizi babyemerewe ukundi ariko ababyeyi nariko ndavuga ko dufashanya n'ababyeyi b'abana bari muri santa mugabo nabo bandi turafite umugambi wo kubarondeza no kubaganiriza no kubamenyesha ingene bufasha abana babo.
Ego murakoze cyane radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda atuko turaganira kubijanye n'ingwara izwi mu Gifaransa nka trisomie 21. trisomi mirongo ibiri na rimwe twumve niba muyimenyereye aho muherereye mu kibano ingwara itamenyereye cyane ariko abaganga n'abavura ibijanye n'inyifata bavuga ko ibaho kandi ko abana bayigwaye rimwe na rimwe bahura n'ibibazo byo gukumigwa abavyeyi nabo baba bafise abo bana ugasanga barabanyegeje niba bashize ahabona barafise ibibazo byo kubitaho rero tuko turagerageza kwihweza ukuntu abo bana canke abo bantu baba bafise iyo ngwara bo kwitabwaho hariho ikigo ni damor mu Burundi citaho abana nkabo kigo gishasha cyane nkuko mu cyumvise imyaka 3 yonyene kimaze gitanguye ibikorwa byabyo turi kumwe rero na madame Gregoni Murantunga ndi kuriyo akaba ari umwe mu bakenyezi buguruje iki kigo kugira ngo bafashe abo bana bagendana n'iyo ngwara ya trisomi 21 reka tumira mate turagaruka murakoze
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaranditse
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Atishwe cy' America turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tubihweza ibijanye n'amagara y'abantu kuri uno munsi wa gatatu turi ko twihweza kujanye n'ingwara itamenyerewe cyane ingwara yitwa trisomi 21 ni ingwara muganga twari turi kumwe mu kanya gaheze yagerageje gusigura byinshi kubijanye nayo n'ingene ifatwa ingene ifata abantu muri make ni ingwara itandukira ariko iva mu bijanye n'ukuntu umuntu aba yavutse ameze ibintu haba habaye accident nkuko yabivuze kubigize ubugingo bwiwe ugasanga habaye accident mu bijanye n'ingene avutse ameze ugasanga kenshi arakumiriwe kubera ukuntu asa haba ari mu maso ku mubiri atandukanye n'abandi bantu kumbure no muvyumviro no mu bwonko akaba afise ikibazo agakenera yuko abantu mu kibano no mu muryango bamwitaho bamufasha kugira ngo abeho ubuzima nk'abandi rero turi kumwe n'umwe mu bakenyezi mu Burundi batanguje ikigo ni damour cyo kwitaho abana bagendana niyo ngwara ni madame Gregoni ndi kuriyo ari kumwe natwe ku murongo wa telefone rero madame ndikuriye mwakoze cyane gufata akanya kwanyu ko kuganira natwe reka tuganire kumbure tubandanye twihweza ngire two kwitaho aba bana hari imiti aba bana bafata uretse ko baba bafise uko kuntu baremwe badasa nabandi cyane cyane hari imiti baba bakeneye kwama bariko barafata buri munsi kuri ingwara yabo canke biva ku ngwara baba bagwaye zindi zisanzwe zitajanye ni trisomi 21
Je suis un peu plus de temps.
Ego hama kikigo cyanyu cyane damu mwavuze ko mwabagerageza kukwigisha cyane cyane kubijanye n'inyifato zabo kugira ngo bifate neza aho bari mu kibano no mu muryango hari izindi nyigisho baronka iyo bagiye barakura haba indimi guharura navyo nyene murabibafashisha mu kigo cyanyu biba bimeze gute barateba bakagenda baramenya byinshi kugiraho kumbure bashobora gutangura utuntu twutwuga kugira ngo bifashishe
eko mitane barafashwa byo bizaduro barabibigisha izo byo kwandika kumenya kwandika kumenya indome barabibigisha ibyo gufata ibintu ku mutwe utoresitasiyo barabibigisha ariko kandi barabigisha n'ibintu byo gupangapanga utuntu kugira urabe ngene ubwenge bw'iwe bukurikira turafisemo abazi kuririmba banabikunda cyane kandi baba bafite amajwi meza ibyo by'indirimbo nabyo nyine barabibigisha mu buryo bw'ubuhinga nyine bw'amanoti muzikali kugira babimenye neza kandi ntabwo twarabashyiriyeho na piyano bariga piyano bariga gita kandi murazi ko kuririmba hari abo bitunze bagatunga n'imiryango yabo rero baragenda bariga umwe wese ashobora kugenza baragerageza kumenya icyo ashoboye gusumba ibindi bakagerageza kukimukuzamo bariga rero hejuru y'imifato bariga
Igo ahama wavuze kuririmba gutamba navyo nyene birumvikana ko ari ikintu co baryohera kubafasha mu mishaha yabo muri uko kunezera kwabo bama barimwo ni vyiza ahama kuri iryo shure amafaranga nangahe kugira ngo umwana ashobore kuhiga mufise ibiciro bingana gute
kuri ibiciro bigufi cyane ko nabana baza mu gitondo bakahirirwa kuvuga barafungurirwa barahabwa n'ibere turiya two kubafasha hakiri kare nko mu masaha yine barahabwa ibifungurwa bikwiye saa sita hanyuma bakanaharuhukira ababyeyi bakaza kubatora hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe ntibavuga ngo ni ibiciro bigufi by'ukuri ntibavugira hano ariko ni bigufi cyane abatifuje bohashika bakabibaza bibabarira ariko n'igiciro gito cyane ugereranije n'uko ibikorwa biba bimeze
ego tukiraho nyine kumbure kubipfuza no kuzana abana babo kuri icyo kigo kubahejeje kucumva ubwa mbere kumbure n'abashaka kubashigikira kubatera intege no kubafasha mu bijanye n'uburyo bwo gukora ikigo nk'iki uburyo bwinshi busabwa bo baronka hehe nimero zanyu n'izi
dukorera kuri Avenue de France ni hafi ya ambasade y'Abafaransa nyine twarose aho dukorera mu kigo cy'ishengero Anglikane iri muri Rohero hafi y'ahahoze Perezidansi kera ngira ngo ni ahantu horoshe gushika nimero nayo sinzi ko mbure ko twubaha nimero ya telefone ya contact
ego tugakwi jambo nimero zanyu
ego mbere guhamagara kuri 76 0961 0981
nisubiremo
76 ubusa 91 ubusa 98
ego hama kumbuka nguruka na bumenyi mwaba muriho nko kuri za Facebook Instagram na handi
ikiba haza cyane urumva turacyari ko turirondera ariko vuba tuzojaka
ego urakoze cyane hama tubandanye tuganira kuri aba bana mwatwiganiye byinshi ngene mubitayeho murabagaburira murabafasha bakaruhuka aho nyene bakirirwa kuri iki kigo bakaronka ahantu habonyene bashoboye kwisanzura bashoboye kwitabwaho bagakundwa bakerekwa urukundo none iyo muriko muraganira bimwe mu byo babaganiriza nibihe bibaraje ishinga ibibanezera nk'ikiyago n'umwana afite trisomie kiba kimeze gute
ni kiyago kiri munsi gato y'ibiyago abana b'imyaka yabo bagira ariko n'abana bagira imigambi ya kazoza
na abana bashikwa ko nibihemo vuga ngo biduye abagabyanze bisanse nk'abandi akakubwira nk'umuhungu akakubwira ati nashimye muri kemikanaka urumva umubiri wabo naho bimeze gutyo hari bikurikira bimeze nk'ibyo abandi bantu kandi akagutera n'inkuru nyine zize yabonye nibyo banegura akabinyegura bakanatwenga n'umwe muri bo babona umenga agize ikintu kitari kiza rero n'abana mushobora kuyaga n'abana banabaza n'ibibazo byinshi cyane bibo bimwe mbere bikanatugora kwishyura kuko nyine utaba ufite imvugo yo kubibabwiramo ngo gitahurike ariko by'ukuri hariho byinshi bahuriye ko n'abandi bana kandi bo kubera ko atanisoni bagira atanibyo by'ubwenge n'uruyeri n'iki bagira
nabigeme kumbure nabo nyene bashobora kubaganiriza ku bijanye n'inyambaro ibintu bisanzwe nyene by'umwana w'umwigeme ashobora kukuganiriza
ego cyane ego cyane ababwira ko hari ibyo batokwambara urumva ku bw'ubwenge buke hari naho baba bari expose gusumba abandi bana bafite ubwenge bukwiye umumenyereza kwiyegeranya umumenyereza kwambara kikwiza umumenyereza kudapfa gukurikira ibyo bahuye byose
ego tuko turaja ku musozo w'ikiganiro muri sangacu uyu munsi mwakoze cyane gose kudufasha kuri ibi byinshi rero kumure dusozera impanuro nyamukuru ku haba ku bavyeyi mu kibano leta ayandi mashira hamwe dusozera impanuro mufise n'izihe madame Gregoni Ndikuriyo
murakoze cyane impanuro za mbere ndabyoresha ku miryango ubwayo ifite abana bameze nk'uko twavuze ko ari abana b'urukundo cyane kandi naho bitubaye gutyo n'abana bakeneye gukundwa rero ntihagire ababyeyi badufata umwana nk'uyu by'ikintu ega nk'icyeyi nk'icyago ku muryango wabo oya ni ingabire nziza Imana yabahaye kandi nabo nibabakunde nibabarere nk'uko bareze abandi bana nibajane nabo baja gusenga nibajane nabo baja mu manza nibajane nabo baja kuramukanya mu nshuti nibabiteho babereka urukundo kuko by'ukuri n'abana b'urukundo nabo bakwiye kururonga hanyuma umwana yamaze kwakirwa neza mu muryango wiwe muri sosiyete naho yokomereka ntibiba binini kuko nakomeretse arasubira inyuma akabwira mama terega nakayambariye gutya yamvuniye gutya yagize gutya hama umubyeyi akamuremesha ariko no mu kibano ndagomba kubwira abantu ngo abo ni abana beza cyane Imana yaduhaye uko nyine bameze reka dufashanye kubakunda dufashanye kubafasha mu byo batishoboje ibyo bizabigende neza ku gihugu cyacu naho turasaba abatomboye n'ababyeyi bacu n'ababyeyi b'abakomeye n'ababyeyi b'intege nke nk'aba bana turiko turavuga n'ukuri bafashe kimwe bafashe guhimiriza ababyeyi kugira ngo bashyire ahabona abo bana babo babakunde ikindi cya kabiri bashyireho ibigo bibitayeho barera mu buryo nabo muri kazoza boba abana bashobora kugira icyo bimariye kandi bakagira n'icyo bamariye igihugu cyabo ego cyane numva icyo aricyo numvuga
turagushimiye cyane rwose uyu mwumva rero ni madame Gregoni Ndikuriyo. Gregoni Ndikuriyo ni umwe mu bakenyezi batanguje ikigo Ni d'amour ni ikigo gifasha abana bagendana n'indwara ya trisomie 21 ni indwara itamenyerewe cyane ariko bariko baragerageza gufasha abo bana bagendana n'iyo ndwara kubitaho kubafasha mu buzima bwabo bwa misi yose ni mu gihugu cy'u Burundi. Rero turamushimiye cyane rwose reka nshimire n'aba baraterereye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook cyane cyane ibibazo n'ivyumviro. Nongere nshimire na muganga Dr. P yadufashije gutahura ibijanye n'iyi ngwara ku buryo bwo kuwivura no kuyitaho. Muganga rero yarari kumwe natwe mu minota ya mbere ahava arava ku murongo, ariko turamushimiye cyane nawe nyene. Ndashimiye na Nadia Taha yamfashije mu bwinga bw'ivyuma kuri micro. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mubandanye mugira ibihe byiza mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu bindi biganiro n'amakuru.